Abafashwe bose harimo n'umushoferi yareka twari imodoka ari bari moni batanu bahagaritswe na buramatari w'intara ya Bururi mu manuko bwo Burundi ariko mu mushikiza amanza wa Republika hamwe n'utwari perereza muri iyo ntara umwe mu bahagaritswe mu Burundi kazi yavuza kabira k'abanyamerika amakuru ava mu gipolisi yemeza ko Cecile Hishakiye yavukiye muri Amerika mu mwaka w'1996 akaba ari umuforomakazi nk'uko impapuro ziwe z'inzira zivyerekana uwo mukenyezi yafatanywe amafaranga arenga 222 vy'amadolari y'abanyamerika ni 175,000 n'amajanatanu vy'amarundi yasiguye ko ayo mafaranga yarayo kugura itongo no kuriha abashingwa manza kubera yo bari karondera kwahukana n'umunega wiwe amakuru y'u Amerika rikesha bari kumugwa mukuru wa Bururi giha abantu bafatwa yemeza kubwi intango bagirijwe gufata amafoto y'ibibanza bitandukanye ataruhusha bisabiye urwaruka rw'imbonera kure ruri mu komite y'umutekano ni rwo rwa rwarabiketse rubona guhamagara abajejwe intwaro umutekano n'ubutungane abandi bose bafatanywe n'umukenyeza Hishakiye n'abagabo babiri baturuka muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushiruseruko bw'u Burundi mu gihuwundi ava muri komine n'intara ya Rumonge mu manuko bushiru burengero imodokari bafatiwemo ni umushinga mateka atavuganwe n'ubutegetsi yatowe mu nanamizero y'abarundi mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu Burundi akabavuka muri komine ya Mbuye Cecile Hishakiye amakuru avi Bururi ashimangira ko yiketswe kurushiriza aho bamufashe bamusanganiye ikarata y'igipolisi FBI carte de visite mu gifaransa bagitabwa muri yompi baciye bajanwa mu gashobo k'igipolisi ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi n'ubu akaba ariyo bagifungiwe gusa amakuru ava mu gipolisi yavuga ku mwanya wari wose bashobora kumanukanwa mu gashobo k'iperereza Bujumbura ayo makuru nyene yemeza ko ubu bari kwakurikiranwa ku caha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu kuri uyu wa mbere kandi muri zone gihosha mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura igipolisi cyarafashe inkoho zibiri zo mu bwoko bwa karabin ku rugo rw'undi muvuka gihugu wa Amerika umwidondoro wiwe n'icyo yakora mu Burundi ntivyashizwe habo ariko bivugwa ko bari mu diplomat amasoko atari make mu gipolisi yabwijwe ya Amerika ko uwo munyamerika atakindi kimurindiriye atari guhindwa akava ku butaka bw'u Burundi gushika ubu ambasade ya Amerika mu Burundi ntakirabivuga ko eroje urika neza Nairobi ijwi ya Amerika.